VOA. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Inyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, turavugira kandi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Twabonye ko ari ibintu biteye agahinda n'amakenga, kuko bineka ko ashobora kuba atari umuntu umwe cyangwa babije nke batatu, ashobora abantu benshi babarahambwe mu gihe kumbure tutaramenya neza kumbure kizomenyekana babije amaze gufata igikorwa mu ntoki.
Uyu ni Buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel niyunge ko avuga ku magufa y'abantu benshi bamaze imyaka bishwe babonye uyu munsi mu Gatebe. Na makuru yo mu Burundi. Ku mutumba wa Gatebe muri zone Bugarama ni mu ntara ya Muramvya habonetse rero amagufa y'abantu benshi bishwe. Iyi zone Bugarama iri mu karere kabayemo intambara zikaze hagati y'imitwe yarwanyaga leta, imitwe rero yarwanyaga leta n'ingabo z'igihugu mu myaka ya 90. Eloge wirika neza yakurikiranye inkuru.
Bimwe muri ivyo bisigarira vy'abantu vyatoba mu murima w'imbowemwe ingano, ibindi navyo mu mushinge w'inzu wameze ku ivyatsi. Amagufa uyaravye neza vyaboneka ko ya kera, kuko yari yumye n'ubuhanga bwarakobotse. Iruhande y'amagufa mwamwe haboneka ibisigarira vy'impuzu n'imikaba yo munda yo kwambaza amapantaro. Umusozi wa Gatebe ivyo bisigarira vy'abantu vyatowe ko buri muri zone ya Bugarama, komine n'intara ya Muramvya. Ni ku kilometero 34 mu buseruko bw'umugwa mukuru Bujumbura. Ni ruhande y'amasanganzira y'ibarabara rya Bujumbura Muramvya na Bujumbura Kayanza. Buramatari w'intara ya Muramvya avuga ko abanyagihugu aribo batanguye kubona ayo magufa kuri uyu wa kabiri, baca batabaza abajeje intwaro. Niko kuhishikira rero kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Bamwe mu banyagihugu mu micungararo ya Gatebe bemeza ko ababo bari mu biki wabo hantu. Uwo mutama w'imyaka 31 afise abana batanu yemeza ko yahaburiye umuyabaga w'imyaka 18.
Imini kaise tuhere muri 1994 ari abantu bakura mu mituka bakabikiranga ndee hariho n'umuhungu wanje bamukuye muhira sikari ba leta bamwiciye ngaha nyene nibabyaranje benshi bakura mu mihano ariko barapatruye uwo bahura baramutwara bakica babikiranga.
Asaba ubutegetsi gufubana iteka abantu biki wabo hantu.
Tusaba yuko bofubana iteka kuko barabantu tubiravye icyizero kiri bazobikurikirana babijejwe barabe ko byoshoboka bashobye guhamba iteka, kuko nabo nyene barabantu baremwe n'Imana. Icyizera nuko abaturongoye bo bikurikirana bakaraba ko bazira ubusa nta kintu bazira.
Buramatari w'intara ya Muramvya yafashe ingingo yo guhagarika imirimo yose yahora irangurirwa aho hato ayo magufa imbere y'uko amatohoza arangira. Emmanuel Niyungeko.
Twabonye ko ari ibintu biteye agahinda n'amakenga, kuko bineka ko ashobora kuba atari umuntu umwe cyangwa babije nke batatu, ashobora kuba abantu benshi babarahambwe mu gihe kumbure tutaramenya neza kumbure kizomenyekana babije amaze gufata igikorwa mu ntoki. Murazi ko igice cy'u Burundi cyagiye gihura n'amahano atandukanye, hari ibibazo byinshi byagiye bitatora inyishu. Kumbura bigiye gutora inyishu mu minsi bashireho imigwi umugwi sever uzobikurikirana kugira ngo bamenye mbega habaye iki vyakozwe n'abandi vyakorewe he. Uno munsi tukubona n'abasanzwe bahagarariye uwo murwi ndetse n'umugwi w'igihugu uje cagateka akazi na muntu ugwi wigenga, tugiye kubana yatuvugana no dufasha kugira ngo bikogwa bizobandanye turi mu runani ruze kumenya neza ico koregwa kuri kino kibanza biboneka yuko ari kibanza kirimo abantu baba barahambwe. Rero ikihuta nka bajejwe intwaro nuko ikogwa vyose byaharangurwa bijanye n'uburimyi banza guhagarara kugira ngo tumenye neza icyo hakorerwa muri kazotsa.
Umutama yemeza ko muri ivyo bisigarira harimo umuhungu wiwe, anamenyesha kandi ko hari yandi magufa yigeze kuhatorwa cyaturirwa.
Hari muri 97 igenzo rigenda atumesha ibiti ngaha, hanyuma bagaca zina abakozi bakaharima. Abakozi baraje basanga amagufa menshi cyane, baca bagira ubwoba barinze kuzana nyashyamba banza kuri turira na nyamagufa. Aha nyene duhagaze yari menshi cyane, bariko baraharima ibintu by'imboga n'ibihaya n'ibindi kuri inzo rigenda. Aya habanje kuhatumesha amapinusi yari nko mu nyuma. Rero abakozi baje kurima baca bavuga ati ntibishoboka, bazanye esansi baca barabituye, batuye ishyamba ryari mu na nyamagufa byose.
Ishirahamwe Falcon F ryishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu Burundi naryo risigura ko muri zone Bugarama hari n'ibindi binogo bihambwemo abantu benshi icyarimwe bitaratorwa. Gerard Hakizimana ni warirongoye
hari ibinogo rusangi byinshi ahasi no vuga igitigiri kuko ankite twakoze tukatikora gwe gwihugu mu ntara zose makumine yose n'imitumba yose ibi byahibugarama na ndabizi nejo narahaciye ndandika tavugana n'abayibonye ndafise le témoin aha hasanzwe hari ibindi aha muri bugarama nyene tumaze gutora ariko bitaraje kumugaragara navyo neza ko tuzora dufatikanye n'imigwi isanzwe bijejwe y'igihugu
Ishirahamwe Foricom-F rikarimaze iminsi rikora amatohoza ku binogo vyahambwemo abantu benshi icyarimwe Fos Commune mu Gifaransa kuva ubundi bwikubukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itatu na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani aho umugwi wa nyuma wari ukigwanira mu ishyamba FNL wasinye amasezerano yo guhagarika intambara ikibanza catowemwo ivyo bisigarira vy'abantu kiri mu karere kabayemwo intambara nyinshi hagati y'imigwi yagwanya leta y'Uburundi n'igisirikare c'igihugu mu myaka ya mirongo icenda mbere barabajya RN1 rihaca rikaba ryarigeze no kubugarwa hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukw'icumi na kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ico gihe agasantere ka Bugarama kadandarizwamo imboga n'ivyamwa abantu bari bahimutse baragahunga kubera intambara zabica bigacika Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
kimwe mu biraro byo ku muhanda umwe rukumbi uhuza umurwa mukuru wa komine Gitanga n'umurwa mukuru w'intare ya Rutana kimaze amezi atandatu cyaracitse muri icyo gihe cyose cy'amezi atandatu nta rujya n'uruza rw'imodoka rirurangwa mu murwa mukuru wa komine Gitanga Fidelite ishatse aratugezaho iyi nkuru
Imigendere hagati ya Gitanga n'abakomine ari mu icungaro yayo mu mwaka w'igihugu cy'u Burundi isa n'iyahagaze komine ya Gitanga ari makumi atanu agize intara ya Rutana ukugira ushike ari inyubako ya komine Gitanga ubanza kuzigura ugaca mu ntara ya Bururi muri komine ya Rutovu nayo ibarabara ryaho rarihuza komine ya Gitanga n'andi makomine ari mu ntara ya Rutana ntigikora kubera ko kimwe mu biraro byarigize iryo barabara aho bita ku ruzi Musasa catwawe kubera ko atakundiye bugire abanyagihugu barabaca muri iryo barabara bahitamo kumanuka mu ruzi bakajabuka n'amaguru Shite kuri ugoruzi Musasa ariko kiro cacikiye usanga nyo gugu baba batoroherwa mu kuja mu kugoruzi
Nabona bamwe b'imizigo nyene bagira ingorane hari kubera nyene ikiraro cacitse kandi imizigo bategereza kubanza gutekurura canke nabo karondera basunikira ajya abanza abajya abana basurikira amahera hari abana bikubita mu mazi bakabishikana vyabaye navyahindura isura
Imbere yacu hari umugabo afise ikinga ripakiye imifuka itatu hariho amukikuje batatu ariko bamufasha gusunika iryo kinga kugushugera ngaho utanze amafaranga
ibihumbi icenda ibihumbi bitatu amazi kugira ngo bagusunikishe bakurenze utanga icatanu ibizenge hamwe n'umuceri hamwe n'umudandaza ntayo ukigarura usanga nyene waruronka nka bitanu usanga usiye ukorera icatanu
ingaruka z'icika ry'icokera muri iryo barabara zibonekeza ahanini kuzira rwa misi yose rw'abanyagihugu muri komine ya Gitanga haba urwego rw'abagabo abakenyezi hamwe n'urwaruka
mu buzima bwa misi yose nta muntu abayeho ngo atundarare ngaho kenera kujya gusoma utuntu tuve nk'ibintu by'ibinyobwa nk'akarero sibe dukorera nka ngaha ibyo bintu by'amasabuni by'ibiki amakaye binda kuva mu bisagara kugira bizoshike n'umva ko bizobingorane
nk'abanyeshuri b'abahongenda ku ishuri baragufata kuboko kandi urumva uwo muntu yagufashe kuboko aba yatingiye aho nyine utegerezwa nayo kumusigira ikintu icyo kiraro cyarabomotse hari abahomberamo n'abandi baronkera akantu nyine ubyuma nabo
kidakoze abana tugiye kwa muganga nk'urwaye ntaronkaca adatanze amahera nce nipfuta cyo kwishoboka guca kiraro
abagore bibungeze turafise ingorane uramuna ambira se muri sosumo ndesha bari bona hantu baducane tugiye kwibaruka dusaba yuko badukore cyo kirakora turonka turoha duce baducane
kiretse ku banyagihugu no kuri komine ya Gitanga izo ngaruka mbi zibonekeza ndubabike Aaron ni umusenyeri wa komine Gitanga
iryo barabara ryadufasha ibintu byinshi nka modoka ari yashobora kuva ku ntara cyakava mu yandi makomine yashobora kuza ngaha ariko ubu nta modoka ishobora gushika ku mugwa mukuru wa komine bivuye kuri ico kiraro ikindi naco urabona yuko iryo barabara ryahuza amasantre atandukanye yo muri komine ya Gitanga eka no makomine duhana imbe ntidushobora kuronka ingene dushobora gusohoka tuva ku ikomine canke nabaza kutugendera ntibashobora kuronka ingene bashobora gushika ngaha ku mugwa mukuru wa komine n'abantu rero bashobora kuza baje kuduguza ku masoko atandukanye yo ngaha mu komine ya Gitanga ntibashobora kuronka ingene bashobora gushika ku masoko
hamwe n'icyo kiro kitokorwa mu maguru masha ariko muri komine ya Gitanga afise amakenga ko aho bukera imvura ikagwa ku inganda zo hatikirira nk'uko vyagenze mu mvura rushana yaguye mu ntango z'umwaka w'2016
twe muzosanga twarahonye twarapfuye nyene kubera rya ruzi nk'umurishani y'imvura iri kwiragwa irindi ihera kugwa hapfuye nk'abantu benshi sana natwe twararize twari hanaguye
akabira kantagenda birashika umvurinze wemeza guca mu mazi udafise buhinga bwo gukoga urumva amaxida yuko agoye kama yaza ngurajya buko
cyo kiraho cha musa sakidakozwe abantu nubundi bazoguma baho kandi haterambere izopfa yije ngaha mu ikomine kubira itagira ikiraro hari nabari bavuye kurangura nk'imiceri igiharo basidukiyeyo
bane
ryari
umunsi gicahenukira no baguye umugoruzi nyene
abarongo ikomine gitanga bavuga yuko ahabo babimenyesha gisasi cyihukije mu barabara bize yuko kigiye gukogwa mbere ko n'ivyigo bizogera amaze gukogwa mu myaka y'icyo kiraro cacitse cyari cicuma cubatswe mu buryo bwa kijambere sikero cya mbere gicitse mu Burundi maze kamara igihe kirekire kitarakogwa kandi turiho twotanga naye ikiro cy'ibarabara riva imakamba rigana i Bujumbura mu kwezi kw'12 kaba caracitse ushika no mango kaba kitarakogwa muri komine Gitanga mu ntara ya Rutana Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Umwaka w'amashuri 2016 2017 uzatangira kuwa mbere utaha mu Burundi. Bamwe mu barimu bimuriwe handi bavuga ko bitabanejeje, naho sendika yabo igasaba ko bisubirwamo. Fidel d'Antoine Sabimana araduha ibindi bisobanuro.
Mu gihe amashuri bucatangura mu ndwi iza, imyidogo n'imyinshi mu bigisha bakorera mu ntara ya Cankuzo bavuga ko bakuwe aho basanzwe bakorera bakungururizwa ahandi kure y'imiryango yabo. Abigisha bavuga nk'ijwi rya Amerika muri komine n'intara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi bavuga ko ibyisunzwe mu kubimurira ahandi bitakurikije umurongo byategerezwa gufata. Icagiye cisungwa kugira ngo umwigisha yimurwe nuko abari umwigisha w'umwunganirizi bita Cyprien mu rurimi rw'Igifaransa bataravye na gato uburamba bafise mu kazi. Nitungane Store numwigisha icyo gikorwa cyo kunguruza abigisha cyakozeho aratubwira uko abonamo akarenganyo.
Bivanye n'ukuntu abigisha bagiye bariyongera ko mu mwaka w'2011 hari habaye kwiragiza by'abigishaho bari babuze, kandi turashima cyane uwo mwaka ngenzi byaragenze kuko bararaba ngene mwaba mwaragiye murakurikirana kujya shuri. Tugasaba yuko rero bivanye n'uko nyuma y'uwo mwaka harasubiye kwiyongera ibitigiri kuko turazi nka jewe maze imyaka 9 aho hantu. Yo kwiragiza rya mbere ryasanze ariho nkora ndahaguma, ariko rero uno munsi siko biko biragenda kuko usanga abigisha bahawe akazi vuba canke baba bahawe mu mitasho bimbure uja gukorera aho handi nibo basigayeho gusumba bari basanzwe hafise uburambe.
Siwomana Eric yahora yigisha ku ishuri shingiro ry'Inyabitsindo muri komine ya Cankuzo avuga ko kubona ku mashuri amwe haba abigisha benshi ahandi bakaba bake bituruka ku burongozi bitaba byavuye ku mwigisha ubwiwe.
Nta kuntu umuntu mwoba muri batandatu ku ishuri mwatamuri iyo shuri muri batandatu muri 2011 muri 2016 mukaba mugeze ku gitigiri cya 2000. Abo bandi baje kongerako bari bakwiye kugenda ubwa mbere nawe mwatanguye kuko nibo baje kuduza igitigiri, nibo baje kongereza igitigiri cyawo wa Musanze. Twasaba rero yuko no mukugira abarodepuruwanye batwara abandi ahantu bokurikiza ukuntu abantu bagiye baraza, kuko sigikosa ry'umwigisha, ni kosa ry'abategetsi batuzanira abandi bigisha baje kurenga kuri iyo ntuzeye. Kuko umwarimu twigisha siva ikintu dore gitera kubwiye uteza kweze kita ica kubwiye hanyuma ugakora akazi aguhereje, kuko bashobora kugushira kubunganirize kubera haba ari icyo bagushimye ushobora gufasha muri iryo shuri.
Seria Michel umwigisha ahora ku ishuri shingiro rya Musengati
abafasoni barafise uburenganzira bwo gusaba ikonje mu gihe bagiye kwibaruka n'igihe bagiye kwibaruka. Mu gihe rero nk'umufasoni yibarutse mu gice cya gatatu cyangwa mu gice cya kabiri gihe akazogaruka mu gice cya gatatu bacamuhindurira cya gikorwa cyo mu ishuri yahora yitwa kwari wabajijwe abatujya shuri acavuga rero ngo ngurumwunganirizi ngurumusipireye hanyuma rero nk'iki kintu twitaro deploma kiyaca kiguhitana.
Arkade Butoyi umukuru wa sendika y'abigisha bigisha amashuri mato mato mu ntara ya Cankuzo aremeza amakenga yabo bigisha agasaba kwica igikorwa cyosubigwamo kuko hari n'abakuwe aho bahora bakora ariko batabwiye iyo bimuriwe.
Twasanze rero abantu bakuze cyane mu kazi benshi nibo bagiye hasigara bashasha. Turavye 2011 iryo kwiragizwa ry'abigisha igihe ryabo inyuma y'imyaka 5 tugasha dusanga hamwe n'abakuye basubiriye kugwira iryo kosesha rija kurinda cyangwa kuri abayobozi nyine. Muri make ubutwaye umuntu kugira ngo aze gukura ubundi biratangaje kumva muri ntara ya Cankuzo abigisha 172 nibo bashobye gukuraho bahora bakora muri abo hariho amashuri amwe amwe yarabuze twasanze yarabuze abigisha 90 ubu dufise abigisha 82 bataramenye gushika no munsi bazoje nanone nabandi
mpogazi Leonidas arongoye indero muri komine ya Cankuzo aremeza ko mukwimura abigisha bakoreye cyane cyane kukuba urumwunganirizi uwo muyobozi wo kugwego rwa komine asaba abigisha bavuga ko barenganijwe kwandika makete bagasaba ko komisiyo ibijejwe yosubiramo amadosiye yabo kugira ngo abo vyugaragara ko barenganijwe barenganurwe mu Cankuzo umuseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Beguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mu gitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze bakunzi b'ikiyago cha politique ntorere kazoza muri baza muti mbego no munsi ntorere kazoza tugiye kuyaga ibiki inyishu ni mukanyide
Nurere kazoza
Nurere kazoza
Hari kwa 2008 myandagaro mwaka w'ibihumbi 2000 no kuvuga yuko imyaka 16 yigoroye amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi atewe kigikumu yarusha muri Tanzania no munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano yarusha ico yamariye abarundi turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yo bakenewe uno munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri Pasteur Habimana numukuru w'umugambwe FNL iragijya gahutu numutumire muri kino kiganiro ndakora mukici
ndabara mukije nyakubaha Jerome
sanga muri kino kiganiro
urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo kuri ntugutsindwa
urakoze ubu ni mutumire ni honorable Fenias Nigaba numuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodef honorable mwaramutse
amahoro neza
sanga muri kino kiganiro
ego nacho turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abandi mu bindi bigore kubera kumviriza
urakoze reka nchemperi wawe nyene imyaka 16 irigoroye amasezerano yarusha yo kugarukana amahoro mu Burundi no kunywanisha abarundi atewe kwigikumu uno munsi twovuga ko arusha yamaziki mu majambo make
amasezerano yarusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko arusha yagarukanye umwizero hagati y'abarundi abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane za moko mu njyane za politike mu njyane z'intara arusha yatumye ibyo bintu bihava abantu basubira kuba kubona ko ari abarundi bose arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijwemo ubwoko bw'abatutsi ariko arusha yatumye habaho 50 ku bahutu na 50 ku batutsi aho ni mu gisirikare mu gipolisi no munze no bajejwe iperereza arusha yaratumye Burundi busubira kwizegwa mwibuke bwigizego n'amakungu mwibuke aho twa Burundi inyuma arusha bwarahebewe amadeni atari make amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye kunzira nziza yikumvikana n'amadeni bari batwatwafi bari badufitiye turayahebye arusha yaratumye habaho isabikanya y'ubutegetsi ahano bivuga kuko biciye matora kuko urabizi gya ntundi ingenezi pangwa nta bahutu batanu bakurikirana nta bagabo batanu bakurikirana nta bahutu batatu bakurikirana nta ateze kujamo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere ibyo byose byavuye iarusha kugira ngo abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru mikuru yo kugwanya ubukene ahantu ubutanga karorero kimwe twita CCLP N2 tukavuga na cyane na wa mugambi w'igihugu kugwa strategie nationale de bonne gouvernance mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane arusha yari yatuzaniye uretse ko turi ko turabona mu kino gihe turi ko turasubira inyuma ariko arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari kintu kiza cyane cyari gishyizanye umwizero mu barundi kandi ari kintu twobana dufatira
ko cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu gira uti byasubira inyuma ariko mbanze mpindukire kwa Pasteur Habimana aravuze arusha icyo yamaze kumbure nawe Pasteur Habimana uremeza ko arusha hari ibyo yamaze muri imyaka 16
mu myaka 16 arusha tuyifata ko ibintu bibiri icyo yamaze cyambere nuko nkuko mugenzi yabivuze aho gose je turi kumwe nuko yatumye umuja w'ibinje na bitanu yitwa umuhutu umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicarana na shebuja umututsi ibinje na bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe iryo jambo bafunze nuko no musi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywanye naho harabagenda bavuga ngo mama genocide mama ibiki arusha yarafaje kuri icyo kintu kuko nta mututsi yisha coba kucyavuga nta muhutu nta mutwa
uti arusha yakuyubuja
kuko yarafashije kugira ngo umuhutu nawe yivuze aje aho hose yavuze umuse kwa hazi mu biti mu gisoda mu biki
cy'umbere
icyakabiri arusha yafashije gihambaye nuko mu byavuyeyo havuyeyo severe nahitarakora
irakora
havayo oya umugabo w'imushimo umushimira kugikorwa heje kurangura ntugashima umuntu agitangura igikorwa gusa hari hamategeko bazogendera ko turayazi bazoyarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nki defender nabuze gitabara numunsi uri izina bazotwicara kamwe nabo twagwanya anshatse kuvuga ibintu bibiri saba tusi twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana sabahutu bagwanye hagwanye oya ntabwo abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza urero severe kugira ngo umbwire uti yakoze neza nuko legitime defense severe
wa mugwe gushira habona ukuri no kunywanisha barundi
uzoshe hamwe ukuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicana ku meza isentebe iri kwirakora urabona
uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatati
ego urabona ibyo maze kurangura navuze umwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa uno munsi nta wanjya wangura Jerome urumututsi ndumuhutu wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasteur wa muhutu we nange twamututsi we icyo ni cyavugwa icyo nicyo kiduhesha gateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura nkindishwa mugabo tugiye mu moko kuko hari hakantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyo uri bibazo ikiro ni kiza cyarusha
utico ni kiza cyane
mugabo arusha nayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze
reka mbere cyo tukija ko aho nyene ico mu
ndayikemwa umutama yakivuze kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda ariho senkani pulusa kuri senkani pulusa z'abahutu n'abatutsi
50%
ego 60%
ibyo si byo none ibyo yavuze si byo re
kandi avuze ko ari ibyo
nivyo
inyicyo nkimwe arusha jewe yuko muri constitution
uyinegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare
muri constitution yavuye arusha none nshaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko Jerome vugisha ukuri ari amanga koko ubu ngubu washize ku meza kw'abatutsi ari senkani pursa abatutsi senkani pursa oya ko bitari uko nguko rero arusha ko kantu abahutu kugira nabikubwiye
akura kayikema
kugira nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeset iprona yabafenias jeset ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni 10 icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota ethnic
nsubire kwa honorable Fenias Habimana ramaze kuvuga ikintu anegura arusha wewe nta kintu nakimwe unegura arusha muri imyaka 16 yeze
jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye nibwirizwa nshingiye tugira ko uyu munsi ni arusha ari byaye urumva rero byinshi nibizi ko negura gusa jewe nuko harabuze ugwego gwo kurikiranwa neza ishigwa mu ngiro bivyare byasezeranywe ni kuvuga arusha ni nk'umwana yavutse hamahageze kuba murera ngakure uwo muntu kumurera arabura kuko nico gituma ari ibintu bimwe bimwe bamwe birabishira uhanda abandi bikirabishira uhanda kuko bitaje bishigwa mu ngiro wibuke ko makaski wa mukenyezi w'umunyamerika azika kuri kerenge bijya mu ngiro hanini nabyo yoba yanazize rero ikintu kuko baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku munsi
ubwo ruraba ishyirwa mu ngiro
y'amasezerano bika kurira ku munsi ku munsi ikindi kintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma abanye politike rero bategereje kuba bahari bose kugira ngo mukuyasuzuma neza barabi bose bari bahari ntibazovuye ngo bajya ngo bari muri opposition ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzobandanye
nturerekazoza
icyo cyari gice cya mbere aho twari ko turabira hamwe n'abatumire icyo bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'icyo banegura mu gice kizokurikira tuzorabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasteli Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga uturemi nshimire kandi na honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe sawanya Frodebu Jerome Niyonzima nongere nkengurukira namwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 Nukuvuga kuri kilohertz ibihumbi 11 1835 35. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz ibihumbi 11 1835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabashimiye rero ko mwaduteza amatwi gusa mbibutse yuko uyu munsi mu Burundi ku mutumba wa Gatebe zone Bugarama ni mu ntara ya Muramvya hatahuwe amagufa y'abantu benshi bishwe barakeka ko bashobora kuba barishwe mu gihe cy'intambara zo mu myaka za 90 kuko iyo zone ya Bugarama iri mu karere kabayemo imirwano ikomeye hagati y'imitwe yari ifite intwaro n'ingabo za leta y'u Burundi iyo mirambo yatahuwe imwe yatahuwe na ko ibyo bisigazwa byatahuwe hamwe mu murima abantu barimo bikorora utwabo barima buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel niyunje ko akaba rero yafashe icyemezo cy'uko imirimo yose ibihagaze kugeza igihe amatohoza azerekanira abo bantu abaribo ariko kandi hari n'abavuga yuko hashobora kuba hari ibinogo hafi aho ngaho birimo imirambo y'abantu benshi maze rero mugire umugoroba mwiza mukomeze munagirwe n'ibiganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika